Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamiri ndugiye kubagezaho amakuru. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, muradukurikira kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera mu kanya saa 2 y'ijoro. Amakuru: Uburundi bwaciye amashashi ya plastike ariko guhindura ingiro ntibizoroha.
Urabona ni ibintu bimaze imyaka myinshi abenegihugu babikoresha bakabita aho babonye. Bisaba yuko abenegihugu bubanza kwigishwa bagahimirizwa rwose bimwe by'urutavana ko kugira habeho changement de mentalité babe mu vya kera baze mu vyubu.
Uyu ni umunyagihugu wo mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru kandi n'uburezi mu Burundi ku bana bahunguka nabirukanwe mu mashuri biratujyana mu ntara za Ruyigi na Kirundo. Nkuko narimaze kubibabwira, Uburundi bwaciye amashashi ya plastike, itegeko rizatangira gukurikizwa nyuma y'amezi 18, ni ukuvuga nyuma y'umwaka n'amezi 6. Evariste Nzikobanya nka araduha ibindi bisobanuro.
Mu ngingo ya gatatu y'iryo tegeko haratomoye ko gukora, kwinjiza mu gihugu, ugushingura, ukudandaza no gukoresha utumwanya n'ibindi bibujijwe. Ingingo ya kane y'iryo tegeko ifise ishitegeko mushikiranganji ajejwe ibidukikije. Abicishije mu itegeko shikiranganji ategerezwa gushiraho urutonde rw'ibyo byose bikozwe mu bumwanya bukenewe gukoreshwa bidasanzwe mu Burundi. Ubwo nago guca rujyanishwa n'ibihe. Ni nka bimwe mu bikoresho byo kwa muganga, ibikoreshwa haba mu mahinguriro no gutekera imiti, imiringoti itwara amazi, na bimwe mu bikoreshwa mu kubaka n'ibindi. Bamwe mu bakoresha utumwanya mu gisagara cha Bujumbura bakira neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ihagarika burundu utumwanya mu gihugu cy'u Burundi. Uno munyabujumbura amaze igihe akoresha amasashe, ari mu bakiriye neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu.
Je bwa mbere na mbere nakiriye neza gose ingingo yanye icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aragize ikintu ngira kamaro, ni kintu cyari kimaze imyaka n'iyindi kivugwa biguma kumunwa gusa, mugabo bidashirwa mu ngiro canke ntihagire itegeko ribibuza. Uyu munsi rero kumva nyene icubahiro umukuru w'igihugu asingiye itegeko, n'ukuri kwa Mungu Imana ishimwe, turanezerewe rwose. Ubumwanya bwari butugeza ahantu, ubumwanya bufise ingaruka mbi ku bidukikije, ubumwanya bufise ingaruka mbi kusindimwa, eka ubumwanya n'ukuri kwa Mungu nubwo kugwanya. Ahubwo ngira ni ngaha vyari bisigaye.
Mu ngingo y'indwi naho iryo tegeko ryerekana ko ibisigazwa by'ibihinguwe mu tumwanya, amacupa n'uducupa duhinguwe mu tumwanya, matière plastique, byose bitegerezwa gusubizwa abadandaza. Abo nabo boheza bakabisubiza abene amahinguriro bakabihinguriramo ibindi bintu. Abanyagihugu begwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwigenekerezo rya 8 kuno kwezi k'8 bafise ico basaba leta. Uno avuga ivyokorwa imbere yuko iryo tegeko rishigwa mu ngiro Burundi.
Mugabo rero ikibazo gica kibaho ni kimwe. Urabona nk'ubu jewe nguze nkifana yo mu cupa rya plastike muri alimentation, none iryo cupa rya plastike nzurishira he? Mpejeje kunywa nzurijyana gushika mu rugo iwanje, nawe urezo kuba mu rugo iwanje ni kwa kundi ibintu bizokononekara. Ahubwo icyo twagomba gusaba leta, twagira dusabe leta yuko yoshiraho ahantu ubwo bucupa bwa plastike cyangwa ubwo bumwanya tuzoza turabuta mu kurindira yuko ayo mezi 18 ahera. Ikindi kintu cyoba kigira kabiri, harakwiye ihimirizwa mu bene gihugu kugira babigishe. Urabona ni ibintu bimaze imyaka myinshi abenegihugu babikoresha bakabita aho babonye. Bisaba yuko abenegihugu bubanza kwigishwa bagahimirizwa rwose bimwe by'urutavana ko kugira habeho changement de mentalité babe mu vya kera baze mu vyubu.
Iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu riranavuga ibisata bitegerezwa kubahiriza no gufata iya mbere kugira ubumwanya bikunde buranduranwe n'imizi mu Burundi. Hari gisata cha douane, igipolisi kijejwe ibidukikije, ubushikiranganje bw'ibidukikije, ubwo ubudandaji n'amahinguriro nubwo intwaro yo hagati mu gihugu. Iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yerekana ko abafise imigambi yo guhingura ibindi bitekezo nk'imifuko ataruta umwanya boshigikirwa. Amezi 18 ni kuvuga umwaka n'igice nice kiringo iryo tegeko ritanga kugira ntihabe hakivugwa utumwanya mu gihugu. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ayo makuru y'umunota umwe rero ako ka video nako mushobora kugasanga kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA Radio yacu. Tujye mu ntara ya Ruyigi. Abanyeshuri bahunguka bava muri Tanzania bafite ikibazo cyo gukurikirana amasomo kubera atandukanye nayo bize muri Tanzania nyine. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru.
Abenshi muri abo bana batahutse bava mu gihugu cya Tanzania bavuga ko ivyigwa bibagora ari cyane cyane ururimi rw'Igifaransa n'inyandiko y'Ikirundi. Kubera ubwo bumenyi bwabo buke biba ngombwa ko abo bana basubizwa inyuma kugira ngo bitaze bashobore gukurikirana ivyigwa ku rugero rw'abandi. Uko gusubizwa inyuma naho bibababaza birabashoboza kuja ku rugero rw'abandi, ariko abandi bakavuga ko biyaca intege. Ku ishuri ryisumbuye rya Muriza komine Butaganzu intara ya Ruyigi, ijwi rya Amerika ryarayaze na bamwe muri abo bana bahungutse bava muri guca Tanzania baravuga ingorane bahura nazo.
Hari ivyigwa bimwe vyaza biratugora ugasanga badusubije n'inyuma, tubanje kurindira nk'umwaka ariko tukamenyera buke tukabandanye. Ivyigwa vy'Ibifaransa navyo nyene vyaza biratugora. Natwe nagiye ibintu byagiye birangora n'ivyigwa vy'Igifaransa, kuko Tanzania nta vy'Igifaransa byinshi byariyo. Na sese teknoloji n'Igifaransa cyane cyane batavyo twari twaramenyereye, baradusubije n'inyuma nyene turasubiramo. Ubu n'imitende turajya turagerageza turiko turamenyera bukebuke.
Igifaransa nacyo kigora cyane, ibindi nyine nk'ibi gusa twagiye turashobora bikebike nyine dushoboye.
Twaragize ibibazo kubera ko tuvuye mu nkambi twaje dusariye tutaratangura ama examen dusanga ino no sisteme ibariko barigiramo ama examen ararembye. Bica bituma tumara igice cyose muhira cya kabiri ntacyo twakoze, ko nta result ya examen twadufise, tutangura n'igice cya gatatu. Ibijyanye no kwandika byarangoye kubera ko nkiva hariya ibintu byo kwandika ibiharuro n'imperekeranya byarangora.
Je narababaye gusa bambwiye ngo subire inyuma, narababaye gusa kubera nanjye sanzwe nkundi ishuri nta ntege byamvunye, narasubiye ndabandanya uwo mwaka basubitse inyuma ndiga ndabandanya ndaja ku rugero rw'abandi.
Jean Claude Hajayandi, umugenzuzi w'indero muri komine ya Butaganzwa, aremeza ko ico kibazo gishikirizwa n'abigisha.
Iyo turiko turakurikirana abigisha kiganiro tugiranira iyo duhejeje kugira visite do class, kenshi baratubwira bati twebwe duhura n'abanyeshuri bafise inivo zitandukanye cyane, haba mu mvugo canke muri mu nyandiko, kuko baratubwira bati na cyane cyane turafise ingorane y'abanyeshuri bavuye muri Tanzania. Ikirundi n'Igifaransa kirabagora cyane, turavye systeme dukoreramo muri Tanzania kenshi usanga ari systeme y'Abongereza, bagomba kwiga mu Cyongereza, mugabo natwe ni tukaba turi muri systeme y'Abafaransa. Igifaransa rero na cyane cyane ko ari rwo rurimi abigishamwo hamwe n'Ikirundi, ivyo bintu rero ngo birabagora cyane bigatuma abigisha nabo bagira ingorane.
Naho ku myidogo y'abamwe muri abo banyeshuri bahungutse bava muri Tanzania aho babazwa no gusubizwa inyuma, Jean Claude Hajandagira ati
mu bisanzwe umunyeshuri kumusubiza inyuma mu gihe atarayobewe ntivyari vyiza, mugabo kandi kurekura umunyeshuri ngo yimuke ataho ariko arashika kubera ubumenyi buke. Numva mbere tuvuze kubasubiza inyuma umengo umunyeshuri yohava yumva umengo baramuhohoteye, ahubwo koba ukubasubiriramwo kugira ngo baje kugera rumwe n'abandi babone kwimuka bavuga bati turafise icyo twimukanye turavye nabo tujanye. Ku ucavuga ngo tubareke babandanye kandi hari ibintu bibagora inyandiko canke mu mvugo, numva navyo nyine bitoba vyiza.
Uwo mugenzuzi w'indero muri komine ya Butaganzwa arafise ico asaba leta n'abayifasha kubijanye nabo bana.
Turavuga duti nk'abagenduzi b'amashure harakwiye impinduka, abanyeshuri bava muri Tanzania bakaronka inyigisho zihuta kugira ngo barabe ingene bobagirira ku nivo umwe wese uku nivo, ariko arabo mu wa mbere bakaraba ukuntu bobashirira ko utuntu nk'ubu muri vacance canke mu wa kabiri bivanye n'inivo, murabona ko indimi zigishwa ku nivo haba mu wa mbere mu wa kabiri bagenda bariga ibintu bitandukanye kano kubandanya.
Aba banyeshuri bahungu kava mu gihugu cha Tanzania uretse ko basubizwe inyuma hari n'igihe bataha umwaka w'ishuri ugeze hagati bikaba ngombwa ko bicara bakarindira umwaka ugahera. Imuriza muri komine ya Butaganzu intara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi. Fidel na Twansaba Imana kubwije rya Amerika.
Kwanyaburunga.
Kwanyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwanyaburunga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu ntara ya Kirundo. Abana barenga 2,500 bahungutse cyangwa birukanwe bagiye kwigishwa indimi z'Ikirundi n'Igifaransa mu rwego rwo kubategura neza kugira ngo bazatangire umwaka w'ishuri utaha bafite rero uburyo buhagije bwo gukurikira amasomo. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Abarimu batanguye gukarihirizwa ubwenge mu buhinga bwo kwigisha abana bahunguka canke birukanwa kuri uyu wa mbere bagera ku 48 batowe mu makomine 4 yakiriye benshi gusumba ayandi. Ayo makomine ni Butsoni, Ugabira, Vumbi na Bwambarangwe. Nestori Musafiri, umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo, avuga ko bazoshimikira cyane ku ndimi zikoreshwa mu gutanga ivyigwa.
Kubera twigisha cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa naho n'izindi mizigwa, abana rero bagaca bagira ikibazo cyo gukurikirana ivyigwa nk'abandi. Mbere abandi baranagira ingorane mu cigwa c'Ikirundi kuko bataba bakizi neza, benshi bataba bakuriye mu Burundi. Izi nyigisho rero zigomba guhugura abarimu bazoza barakurikirana abo bana, na cyane cyane baza guhava bahugurwa mu kijyanye n'ururimi rw'Igifaransa n'Ikirundi n'Icyongereza bamwe bamwe. Ngarutse inyuma umengo igiharuro nyezina c'abana bashoboye gutorwa mu biharuro by'amazindwi biri ko biregeranywa ni abana bashika 2,769 bo batowemo abo bana birukanywe, abahungutse n'abana b'abadeplase ntibibagiwe.
Abo barimu bariko bakarihizwa ubwenge n'abahinga b'ishyirahamwe 87 Burundi byitaho kazoza kugwaruka. Benedigito Muhimuzi arongoye iryo shyirahamwe avuga ko abana mwe nabo bakenera abigisha babitaho gusumba iyo bari mu vyigwa.
Ibitigiri biguma biriko biraduga vy'abana bahunguka n'abana basanzwe bari mu gihugu mugabo batari wabo, bivuye ku mvo nyinshi ari ngo zijanye n'inzara canke zijanye n'ibintu bidukikije nk'ibiza byinshi. Abo bana n'abana usanga bazikuri kubera ingorane ziba zibariko badakurikira neza mu ishuri. Birakenewe rero ko abigisha aboneka abigisha bofashwa kugira ngo bafashe abo bana
kuba batavuga neza indimi zikoreshwa n'abasangwa. Biratuma kandi abo bana bahunguka bakumigwa. Muhimuzi:
ikintu nyamukuru usanga bakenye ni indimi, kwandika Ikirundi, kwandika Igifaransa, mbere washaka no kukivuga. Umwana agiye hanze usanga agarutse afise uko ntavuga, hamico rero gituma no mu bandi bana bamutunga agatoke. Tukifuza rero ko twoha ubumenyi abigisha bo mu mashuri shingiro cyane cyane imyaka ya mbere kugira ngo bafashe aba bana gusoma no kwandika, bafashe no kuvuga Ikirundi.
Abajejwe intwaro bavuga ko bizeye byinshi kuri izo nyigisho z'indimi zikunze kubera intambamyi abana bahunguka canke birukanwa. Ireme Bigira Umusase ni umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imico kama n'imibano.
Nk'uko mubizi kuva mu 2015 harahunze abenegihugu ngaha mu ntara yacu ya Kirundo batari bake, bahungira mu bihugu byo hanze, u Rwanda, Tanzania, mbere hari n'abandi nabo twasanze bari bahungiye mu bihugu bya Kenya na Congo. Rero sagaseshwa muri abo bana barahari, tukaba rero twizera yuko ivyo bikorwa bitanguye uno munsi bizofasha cane cane abo banyeshure bahungutse kugira ngo baje ku rugero rumwe n'abandi bana basigaye mu gihugu.
Bitegekanijwe ko abo bigisha bazomara imisi ine bategurwa bazotangura kwigisha abo bana imbere yuko uburuhuko burangira mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarulinze, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri isanga mu kanya kashize, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse ku bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho abanyapolitiki 20 bamaze kumenyekana ko bashaka kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora yarashigaje amezi 4 kugira ngo abe, yasubitswe inshuro nyinshi, none rero intambamyi zishobora kubonekamo ni izihe? Frederic Nkundikije yaganiriye na Emmanuel Sekiyoba na Salomon Baravuga, bombi n'abanyekongo bakurikiranira hafi politiki y'igihugu cyabo. Baravuga aratangira avuga uko yakiriye inkuru ko Perezida Joseph Kabila ataziyamamaza.
Kuri twebwe kuvuga ngo Perezida Kabila yavuze yuko atari bwiyamamaze, kiriya ntabwo ari cyo gisubizo kibazo ry'abakongomani. Yego, benshi baravuga ngo ikibazo ni amatora, ariko twebwe kuva kera twavuze yuko nta matora mazima ashobora kubaho ubutegetsi bwa Kabila bukiriho. Ugomba kuvaho hakabaho guverinoma y'inzibacyuho itarimo bariya abantu bafite uruhare rukomeye mu kuba baratsindije amatora, kandi bakaba barapfubije itegeko nshinga kuva mu 2011.
Uri kuvuga ko hoba leta yifata kibanza?
Rwose turabivuga yuko nicyo bita mu Kinyarwanda guverinoma y'inzibacyuho. Ni ukuvuga ko buriya butegetsi ari Kabila n'abariya bita ngo ntabwo bavuga rumwe nawe, kandi bose usanga ari kimwe, bariya bose bagomba kuvaho hakajyaho guverinoma y'inzibacyuho, akaba ariyo itegura amatora igakora ibarura ry'abaturage bose, igakora ibarura ry'impunzi, igakora ibarura ry'abantu bo muri diaspora bose. Amatora muri Kongo akaba ari amatora ya bose, atari amatora yo guheza abantu, kuko biriya bintu twasanze yuko harimo ubujura bukomeye cyane, harimo ububandi. Kuba abantu bagenda bagaheza abaturage, bagaheza abantu benshi cyane bo muri diaspora, kandi abo bantu nabo ari abenegihugu barwanira imibereho myiza y'abaturage muri Kongo. Kuri twe rero buriya Kabila yaba ariho yaba atariho ntacyo bihinduye, kuko guverinoma nyakuri ni guverinoma ishobora gutegura amatora, kandi guverinoma y'inzibacyuho igomba kuba irimo abantu bose.
Dr. Salomon, ntubona ko gutunganya leta ifata kibanza byogorana kurusha gutunganya leta ivuye amatora?
Ntabwo bigoranye, biroroshye cyane, kuko nuko ubushake butabayeho kuva kera. Ibyo twabiharaniye kuva mu 2011, uko umutwe utavuganwa n'ubutegetsi witwa M23 bavugaga bati tureba tugasanga Kabila yibye amatora. Kabila yamaze kuviola itegeko nshinga, kuko icyo gihe banze gukoresha amatora ya Sena, banga gukoresha amatora ya muri za province. Ni ukuvuga ngo inzego z'ubutegetsi zatangiye kuba zidafite ifatizo kuva mu 2011, noneho biza gukomeza.
Dr. Salomon, reka Emmanuel Sekiyoba agira icyo avuze. Turiko tuvuga cyane cyane ku matora yo muri Kongo, amakuru yatangajwe ejo bundi ko Perezida atazo kwitoza, benshi barafite amakenga ko iyo atari yo nyinshi nk'uko umushyantahe Dr. Salomon baravuga, ariko aravuga umushyantahe Emmanuel Sekiyoba, mwebwe ayo makuru mwayakiriye gute? Murabona ko intambamyi ziravuye mu nzira, amatora niyaba eka Kabila atarimo, ibibazo byose bizaba bitowe mute?
Wakoze cyane bwana Frederic kugira ngo tuganire ku munsi ibiri amatora muri Kongo, igihugu cyacu. Ni byiza kureba ko Perezida Kabila yemeye kuduha umuntu uzamusimbura, ariko rero akazi karacyariho kenshi cyane, kuko amatora afata ibintu bibiri, arega uzatorwa n'abazamutora, ubungubu nyakuba wa prezidu buwe avuze ngo Emmanuel Shadari nuza mtsimbura abaturage bo muri Kongo bose bakubise amashi bavuga ngo noneho mu mutima wa prezida umuco kuba mwiza kuko yemeye kugira ngo azareke espace politique demokrasi itangire.
Docteur Salomon baravuga hari abantu benshi bavuga ko abanyapolitike kenshi badafise abantu babashigikiye basaba ko haba nka leta aciye mu biganiro canke izo leta nyene zifata kibanza aho niho namwe mwaba muhagaze.
Ibyo ngibyo ndakeka n'abantu yene babagira ngo bashakire inkingi kuzima nk'uko bavuga mu Kinyarwanda. Ushaka ko abantu bakora ibintu neza ntabwo bisobanura yuko babuze abashyigikiye mu gihugu. None se niba ari ukuvuga ko abantu babuze abashyigikiye mu gihugu, mu by'ukuri abantu bamaze gupfa kugeza bigaragambye bavuga yuko badashaka buriya butegetsi ko bugomba kuvaho. Ubwo butegetsi bushyigikiwe nande? Bushyigikiwe n'abaturage baba bari kwigaragambya bavuga ko batabushaka. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, kuri twebwe aho duhagarariye turashaka kurangiza ibibazo burundu kandi tugashaka gutanga ibisubizo burundu, Kongo ikava mu muriro utazima ihoramo kuva igihugu cyabona ubwigenge. Kuva Kongo yagira ubwigenge ntabwo twavuga yuko kiriya gihugu cyagize amahoro. Ushobora kuba mugasanga ingabo z'umuryango w'abibumbye abo bita ba casque bleu baba muri Kongo burya kuva mu gihugu cyabona ubwigenge. Kandi ntabwo twavuga yuko abo bantu bagiyeho ko hagiyeho guverinoma y'inzibacyuho igaragara ya yindi yagiyeho mu 2023 bikamara imyaka itatu ari nabwo habonetse mu matora. None se ko hatariho hagiyeho ngo n'izindi ngo z'inzibacyuho ariko twe ntabwo tuvuga ko ari inzibacyuho, tuvuga ko ari guverinoma za Kabila yagiye yatoragura abantu ashatse yamaze kubaha amafaranga. Abo bose ko nta na rimwe bigeze bakoresha amatora, ko batigeze barura abaturage mu by'ukuri, burya ibarura muri Kongo ryabaye mu by'ukuri ryabaye kabiri gusa. Ndonga aho ngaho murumva yuko hari ibibazo byinshi cyane mu by'ukuri. Kuri jye ndavuga kandi ndavuga mu izina ry'ishyaka mpagarariye Alliance pour le salut du peuple, ukavuga mu izina ryawo no muri diaspora benshi tuganira, nta matora ashobora kubaho nyakuri yubashye mu gihe batabaruye abaturage, mu gihe badahaye buri wese uburenganzira bwo kugira ngo agende yiyamamaze atsindwe agaragaze ko adashyigikiwe ariko babikoze.
Amakuru ariko aratangazwa ko amatora azoba ku igenekezo rya 23 ry'ukwezi kwa 12 ntimuyemera.
Nta matora nyakuri arimo hariya bwana Frederic nkunikije twumvikane. Ngiye gutanga ikigaragaza ko hariya atari amatora nyakuri. Icya mbere, Kabila yemeye ko amatora agomba kuba habayeho ibintu bingana bite, bafashe ibihano bingana gute mu miryango mpuzamahanga bavuga bati mwebwe runaka ntabwo tuzongera kwemera ko mufata indege ngo muze gutembera kwidegenge mu bihugu byacu kubera ko muhora mwica, muhora mutoteza abaturage, muhora mwiba, muzi mwasomye za papers mwabonye amafaranga bariya abantu b'igihugu angana yagomba kubaka igihugu cya Kongo. Ariko kugeza muri Kongo turacyabo nk'abantu bo mu mvu na mbere y'abazungu bataraza kudukoloniza abantu babagaho neza kurusha uko tubayeho muri
Kongo. Reka tubaze duhe ijambo Professeur Emmanuel Sekiyoba. Mushya ntahe Salomon baravuga avuze ko atamatora azoba, ayo atazoba amatora, mwebwe murabona ko ayo matora ashobora kuba mu gihe umutekano wobandanya usasagaye muri Kongo?
Wakoze cyane bwana Frederic. Nkeka ibyo mugenzi avuze bisa n'ukuri, kuko nanjye nubwo navuze nti Kabila yemeye kuduha uzamusimbura, ugize kureba ibyo ibikorwa bya guverinoma y'ubungubu muri Kongo, hari ibituma abantu bagira batagira impungenge kwa nta utekereza ko amatora kwezi azabaho. Ariko rero mu yindi mpande inafa twihangane turebe uko twuvanamo akantu mu kureba ko perezida yavuze ngo reka mbahuza abazamusimbura. Igituma nanje nja mu direction mugenzi wanje avuze ni uko mureba hari ibintu byinshi kabisa bisa n'ibitari byatungana kugira ngo amatora agaragare. Mu cyumweru gishize ubwo perezida nyakubahwa Kabila yaduhaye Emmanuel Shadari twagize ngo mbese impungenge ziraza. Ariko ubu ngubu urebye mu bantu bazatorwa ukareba Shadari icyo yanditsweho, yanditsweho muri Independa, ntabwo afite icyama kizamwamamaza, ntabwo ava mu cyama cya perezida, noneho bikaba biduhaye impungenge. ntabwo tuzi niba ari ukuri ngo Shadari yavuye muri FCC nangwa ngo Shadari ari independa, noneho niba ari independa kugeza ubu ngubu Kabila ntoya yaduha uzamusimbura, icyo ni ikibazo.
Ego mei tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Deo. Deo, mwiriwe neza?
Mahoro, ndabakumbuye nanjye ngozi. Ngozi,
witwa nde izina ry'ikirundi?
Witwa Rakiza Deo.
Ego mei duga ku ijambo, ikibazo cy'umviro turi ko tuvuga cyane cyane ku matora yo mu gihugu cya Congo, iharanira demokarasi, amatora azoba mu kwezi kwa 12 nk'uko byatangajwe.
Niko nubishima cyane kuko hawa bumvikano ibyo bintu by'amatora bikagenda mu mucyo, ariko nk'uko nanjye namwe ndabona za muntu nisize neza ko bishobora kugenda neza cyane, kubera namwe murabona ibintu byafika biragoye. Hano mwumva izo mutumire ati noneho ko ndepfu Kabila yabaharemeye niko atatu kwitoza nta yindi muri kivugirwa ibinyuma y'icyo bintu.
Murakoze Deo, ikibazo mubajije ni ikibazo reka abashinzwe n'abagerageza kucishura, niba kuba yaratangaje kutazo kwitoza izindi nkurikizi n'izihe duga ku ijambo mushyanahe Salomon baravuga.
Kuba Kabila aravuze yuko atazitoza, inkurikizi ziriho tugerageze kubireba mu bikorwa yakoze mbere yuko abivuga. Yarabanje aragenda afata abantu babicanye kabombo baruharwa bose tuzi mu gihugu mu rwego rwa gisirikare, abazamura mu ntera. Muri abo ngabo turabona nka umugabo witwa Akili Muhindo yaragiye amugera komanda wa reje militaire muri kariya karere ka Bukavu. Ni ukuvuga ko yashatse gushyira abantu be babandi bazi kwica babandi bakabuhariwe batagira umutima w'abantu mu karere, abantu akeka yuko bashobora kumurwanya bakahaguruka bakavuga bati niba amatora atagenze neza tugiye guhaguruka ubutegetsi tuburwanye. Icyo ni icya mbere. Yaragiye azamura mu ntera abantu tuzi bandi muri urwo rwego, nabo babagizi ba nabi bafite n'ibihano mpuzamahanga bahawe n'umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'ubumwe bw'u Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bose yabazamuye mu ntera kandi azi neza yuko abo bantu ari gushyira mu myanya nta gihugu cy'amahanga gikorana ko gishobora kwemera gukorana n'abo bantu kugira ngo tubashe gukomeza gutera imbere mu mishyikirano mpuzamahanga tugirana n'abo bantu mu butwererane. Ibikurikiyeho rero uburyo tugomba kubibona, twitegure yuko Kabila azateza intambara muri kariya karere uko ibyo yakoze yabiteguye nk'umuntu uri kwitegura kurwana.
Professor Sekiyoba, namwe murabona ko Kabila ngo yoba ari kugira ivyo kugira ngo ategure intambara nk'uko abivuze Salomon baravuga?
Nkeka ko Salomon ibyo avuze bifite agaciro cyane kubera iki sinakaza kubwira nanjye. Urebye Kabila kuvaniye bamusabye ngo ahagarare imbere ya y'umuryango wa Congo ababyeyi ngo ntabwo azi azagaruka ku matora, nta na rimwe numvishe abivuga, nta na rimwe ntagiye numvise nyakubahwa perezida avuga ngo ubu ngubu njyewe mu myaka iraza ntazagaruka amatora none mwishakire uzansimbura, nta na nabyumva. Ahubwo icyadutangaje ni ukubona ko yaduhaye Emmanuel Shadari, umusore tuzi kuko yakuriye muri Rucuruhu, ahubwo niyo yagiye ku mashuri turamuzi cyane. Noneho ibikorwa byo yakoze uko Salomo bivuze, ibyo byo ntombizi, nta information nyinshi mbifiteho niba ari ukuri. Noneho icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye kuko nta gihugu na kimwe kizemera gukorana n'umuperezida nk'uwo ufite amaraso mu maboko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, byari Frederic Nkundikije waganiraga rero n'abanyekongo babiri Emmanuel Sekiyoba na Salomon baravuga ku matora yo muri Congo azaba mu kwezi kwa 12. President Joseph Kabila we yavuze ko ndako yatangaje ko abinyujije ku muvugizi we ko ataziyamamaza, ariko nk'uko Sekiyoba yabivugaga ati giye kugiti cyane ntabwo negeze numvubwe abyivugira. Iki kiganiro muri sanga mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com mu gice cya muri sanga. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama.